tu hoza twarikoze nkuko dusanze dukora andi matohoza ibiziga byabonetse kuri kiyaga Gweru itariki 18 z'ukwezi k'umunane muno mwaka bikiboneka ubutungane bwakiye buciye ku bapolisi abo bitinyamiramabi bace bugura dossier turumviriza abanyagihugu b'abarundi n'abanyarwanda abarovyi n'abarimyi hanyuma turabandanya kwakira n'ayandi makuru hirya no hino dushyirava mu nyamiramabi ni ukuvuga muri polisi judiciaire irajya muri parke turabandanya dutohoza turagira icyo twita mu gifaransa ma descente sur terrain turatohoza hanyuma twaragiyeho kenshi twarumvirisa ibintu byinshi twaratohoje turaraba na relief ni ukuvuga ahantu ukuntu hameze turabaza abantu babifisemwo ubumenyi sino babwira byose kuko amatohoza hariho bimwe bimwe umuntu atobabwira ariko muri rusange tubabwira yuko amatohoza twayakoze kandi akwiye n'ibyemeza dufise icyo bita repreuve biratwereka neza yuko biriya biziga byaje biturutse mu Rwanda bizanywe n'uruzi bita Akagera kwisuka mu kiyaga cyitwa Gweru.
Mbega mwaba mwarashoboye gukorana n'abategetsi bajejwe ubutungane canke amatohoza bo mu gihugu cy'u Rwanda kuri iyo raporo canke kuri ivyo bigo vyose canke kuri ubwo kuri ivyo biziga vyose vyatorwa?
Twebwe twakoze icyo amategeko y'u Burundi adusaba. Amategeko y'u Burundi adusaba yuko iyo habonetse ikiziga yuko ministere publique ititangura amatohoza buno nyene. Twebwe rero twarakoze amatohoza kuko ibyo biziga byabonetse mu mazi ya Gweru, amazi y'u Burundi, mu madevoire, mu nshingano z'ubutungane bw'u Burundi kugira amatohoza. Ntabwo twari kuyatererekanya, twaciye tugira amatohoza turayaheza, nicyo gituma twashyitse ku byo twashyitse kuno munsi.
Mwatangaje kandi ko igikwiye gukorwa muri iki gihe ari ukuraba kugira ngo habe abahinga bakomeye eka mpuzamakungu bikenewe kugira ngo barabe abo bantu abaribo. Mbega mu Burundi bwa bwarasavye ko abahinga cyane cyane iyo tuvuze abahinga bashobora kutora abantu bakamenya abo bantu abaribo muhinga bakoresheje bwa forensic. Nashaka ndababaze niba Uburundi bwarasavye nk'amakungu cyane cyane nka FBI muri Amerika kuyoza kubafasha iryo tohoza.
Uko bimeze ko twashikirije raporo yaho tugejeje amatohoza ubuhunye hasigaye yuko abo bantu bomenyekana abaribo iyo baje bava twahavuze harazwi kandi sinatwe twenyene twabivuze twasanze duhuje n'abamenyesha makuru baba bo mu karere baba bo hanze amatozi ibyo twashitse ko twasanze kandi duhuje n'abantu bajejwe tagataka kazi na muntu mu byo bakoze no kuvuga yuko twe kazi kiwacu ibyo twakoze turabona ko bimeze neza kuko twasanze binahuje n'ibyo abandi bashyize. Hanyuma ku byerekeye gusaba bazodufasha twizeye ko rego zibishinzwe zigiye kwicara hama zikabisaba nk'uko amategeko abitegekanya. Nibaza ko kandi ishobotse bikaba vuba byo bari byiza kugira umuco ugaragare cyane cyane mu kumenya abo bantu ibyo biziga abo bantu abaribo.
Valentin Bagorikunda umushikizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi murakoze cyane ku kanya mwaduhaye.
Nanjye ndabashimiye kubona mwambajije ibyo bibazo kugira ntange umuco kuri iyo dosiye.